radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nenge kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya Ebola. Mu Rwanda ho kuri uyu wa mbere ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal hakozwe umwitozo ugaragaza ukuba kwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yaba igeze mu Rwanda.
Kuba ku murwayi ashobora kuza akabonekera habonetse hose bisaba ko bitaro byitegura, kuko mwabonye ha ku bitaro bya Faisal mu bindi bitaro biri gukora Madrid. Agomba kuba afite igisubizo kiri interneti, nimbona uhura na kriteri nahawe nzamushyira hehe. Iyo tuyita holding area. Muri holding area rero nkuko mwabibonye umuntu ashobora kuza arwaye akeneye ko aba hold akavanwa mu bandi ariko anahabwa ubuvuzi, kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima.
Menelas Nyeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola mu Burundi. Ishyirahamwe ry'ibinyobwa Burarudi ryongereye guhera kuri uyu wa mbere ibiciro ku binyobwa binyuranye bisindisha n'ibidasindisha. Aya makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mbyizweho na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Ubugiriki na Turukiya biriko bitana kwa mashavu ku kibazo cha bimukira Fartin Altun natwara ibiro vyo kumenyesha makuru mu biro vya president wa Turkey egeta mafuti ku Bugiriki agira ati umushikiranganje ajeje vyo kwinjira no gusohoka muri ico gihugu yakwiragije makuru y'ibihuha atahafatiye Turkey ivuza no majambo nyuma yaho Bugiriki bwagirije ico gihugu kwirukana bimukira 92 atagahuzu bambaye ubusa nk'uko Imana yabaremye. Turkey kabahindira ku butaka bw'Ubugiriki. Umushikiranganje jwa binja n'abasohoka mu Bugiriki aliwe notice Mitarachi habitije ku rugarwe rwa Twitter yari yacishije ifoto y'abantu bambaye ubusa bafutse ibitsina vyabo hagira kwemeza ko Turkey yabirukanye ikabahindira ku butaka bw'Ubugiriki. Mutumwa yanditse mu ndimi zitatu, Icongereza, Ikigiriki n'Igiturukiya. Atuna twara ibiro vyo kumenyesha makuru mu biro vya president wa Turkey yagize ati hino nkina mico y'Ubugiriki nta kindi gamije atari gutereka intebe ishushe ku gihugu cha. Muri ubwo butumwa yagiriye ko ahanura Ubugiriki kuvavanura n'ico yise kubangamira no gufata nabi abimukira. Agira ati Ubugiriki burasubiye ku yindi nshuro kwereka makungu ko butubaha impunzi nka kiremwa muntu mu gushira ahabona amasanamu y'aba bantu bari mu kangaratete bwirukanye ataco bambaye. Icegera c'umushikiranganje w'intare hagati muri Turkey nawe kuri Twitter yabwiye Ubugiriki ko umwanya vuta mu kubesha amakungu ziba byiza ukoresheje mu kubahiriza gateka kazi na muntu. Twibutse ko Turkey n'Ubugiriki bimaze igihe bidacanuwa kamugupfa ibitandukanye birimo ikibazo cha bimukira. Turkey yagiriza katari gake Ubugiriki kurungika ku butaka bwayo abimukira ishaka kwikura baba hanini bashitse mu Bugiriki baciye mu nyanja no mu mabarabara. Ni mu gihe Ubugiriki nabwo bwagiriza Turkey kuba igitarugwa cha bimukira bipfuza gushika vyoroshe mu bihugu biteye imbere ivyo ku mugabane wa Buraya. Ishamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryavuze ko rihangayikishijwe n'amasanamu ryabonye rigira ko risaba amatohoza yimbitse mu kuvuga ko amasanamu ryabonye atesha agaciro abayariko. Irani itangaza ko abanyororo bahitanywe n'umuriro wadutse kwa gatandatu mu ibohero rinini riri muri quartier yitwa Evin iri mu buraruko bw'umurwa mukuru Tehran bageze kuri bane. Ibohero ryahiye n'iryo rifungiwemo abanyepolitiki abanshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani n'abaharanira agateka kazi na muntu bakomeye muri ico gihugu. Amaze kumenyekana ko bakomerekeje n'iyo muriro ni 61. Televiziyo y'igihugu yerekanye no munsi video isigura ko ituze ryagarutse ku byo televiziyo bane bapfuye bahitanywe no kubura impwemu mu gihe abandi bane muri 61 bakomeretse ari ndembe. Umuriro wadutse mu ibohero rifungiwe mu abanyepolitiki abanshi muri Irani wadutse mu gihe imyerekano yamiriza urupfu rw'umwigeme Mahsa Amin na w'imyaka 22 yinjiye mu nzwi yayo ya gatanu. Abategetsi muri Irani batangaza ko amatohoza gicateye urupfu rwanya kwigendera yerekanye ko yitavye imana azize uburwayi bwatewe n'igice cyo mu mutwe abaganga bigeze kumubagamwo ikivyimba afise imyaka 8 umuryango inshuti ziwe nabaharanira agateka kazi na muntu bo yamara bemeza ko yahitanywe n'ukuvirana mu mutwe kuvanze n'ukononekara kubihimba vyiwe vyirondoka n'ibindi bihimba vy'umubiri vyatewe na polisi yamuhohoteye imuziza kutitwikira nk'uko idini rya Islam iwabo ribitegeka abategetsi muri Iran bavuga ko ivyabaye mu gashoka hiye atasano bifitaniye n'imyerekano yabiyamiriza ugurupfu rwa Mahsa Amin ico bikoze umuriro umaze kwaduka byerekanye bagana kuri iyo bohero naho polisi yabiziriye umushikirangaje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu nabwo bwavuze ko uri ko bukurikiranira na hagufi ibera muri iyo bohero bugira buti biraturaje ishinga turiko turavugana n'ubuswise bukingira inyungu zacu muri Iran ico gihugu ariko kimenye ko imfungwa z'abanyamerika zipfungiwe ubusa muri iyo bohero ziri kugatwe kacu abanyagihugu bacu bari babwirije kurekugwa bidatevye Mu makuru ajanye n'intambara y'Urusiya na Ukraine ivyo bihugu byongeye kwegekana ko misile zaraye zisubiye gutegwa mu karere ka Donetsk kegukira Ukraine ariko kakaba kari garuriwe n'Urusiya abegereye ubutegetsi mu Rusiya bemeza ko Ukraine ariyo yamijaguye ibisasu vya misile ejo kwa Mungu bavuga ko vyononye inyubakwa y'umukuru wa karere ka Donetsk bigaturira amamodoka yari mu micungararo yaho vyatewe Ukraine nayo yiyamye Urusiya mu gusigura ko aribwo bwateye ivyo bisasu vya misile vyononye kimwe mu bisagara vyegereye ihinguriro rya nuclear rirahitwa Zaporizhia iryo hinguriro naho uburigenzurwa n'Uburusiya abahinga barikorera baracari aba Ukraine Ukraine yemeza ko ivyo bisasu yegeka ku Burusiya vyakomerekeje abantu batandatu vyonona amasoko ntanga nguvu atanu imiringoti icamwo gaze itatangajwe igitigiri amaduka y'abanyagihugu atari make n'inzu zo kubamwo nyinshi hagataho Ukraine ahandi yavuze ko Burusiya bwateye ibisasu ni mu burere bubiri uri mu buseruko ubwo nabwo akaba ari Kharkiv na Luhansk Ukraine ivuga ko Urusiya ahubwagavye ibitero muri ubwo burere hegeranije abasivili mu gihe intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine iriko yaba bamezi 8 ubwongereza bwavuze ko amahirwe y'uko Urusiya bubandanya kuronka ibirwanisho ari make cyane
urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Muri Uganda President Yoweri Kaguta Museveni yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya Ebola ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'iyo ndwara mu gihugu hose inkuru irambuye iginashoshe bahije
Ijambo guma mu rugo kubanya Uganda n'ahandi hose ku isi byibutse ibihe bikomeye COVID-19 yari yo kamisi yose ihitana abantu umusubizo abandi bari mu bitaro cyangwa barwariye mu ngo zabo ariko yatangajwe muri Uganda uyu munsi itandukanye niyo yatangajwe mu turere twa Mubende na Kasanda kandi noneho kubera indwara ya Ebola imaze guhitana abantu 19 mu turere dutanu twa Uganda ari two Mubende Kasanda Kagadi Kigegwa na Bunyangabu nkuko byemezwa n'inzego z'ubuvuzi za Uganda Icyorezo cya Ebola cyamenyekanye mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize ku ikubitiro leta yari yavuze ko itazashyiraho ingamba nk'izi zikaze zo kurwanya iyi ndwara ivuga ko kuyirinda byoroshye kuruta kwirinda COVID-19 mu gihe abantu bubahirije amabwiriza y'inzego z'ubuvuzi ariko Perezida Museveni avuga ko kubera ko abantu batubahirije amabwiriza bahawe na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byabaye ngombwa ko izo ngamba zishyirwaho mu rwego rwo gukumira icyorezo ngo kidakwirakwira mu gihugu cyose ndetse kikarenga n'imipaka. Ni muri urwo rwego perezida yategetse ko uruja n'uruza rw'abantu muri ubwo burere bwa Mubende na Kasanda ari natwo turere twibasiwe cyane n'icyorezo ruhagarikwe. Insengero uno munsi nazo ntabwo zafunguye muri utwo turere, kandi imodoka zitwara abagenzi n'ibikorwa bihuza abantu benshi byose byabaye bihagaritswe kumara iminsi 21 igihe umuntu wanduye Ebola atangira kwerekana ibimenyetso. Gusa amashuri yo yemere gukomeza gukora akurikiza amabwiriza yo kwirinda.
These are temporary measures to control the spread of Ebola. We should all cooperate with the authorities so that we
izi ningamba zagateganyije kurwanya ikwirakwizwa rya Ebola. Twese tugomba gufatanya n'abayobozi kugira ngo iki cyorezo kirangire mu gihe gito gishoboka. Twari twateguye kugira umwiherero w'abayobozi bakuru ba leta, ariko Minisiteri y'ubuzima yatanze inama ko tuyihagarika kuko haramutse harimo umuntu umwe wanduye ubuyobozi bwose bwashyirwa mu kato. Bityo rero nubwo nari nishimiye umwiherero, nemenye inama Minisiteri y'ubuzima yatugiriye, none umwiherero wacu wasubitswe.
But now I have decided on the advice of the Minister of Health to postpone that retreat.
Usibye ingendo zabujijwe, Perezida Museveni yategetse ko ari nta muntu wemerewe kuba ari hanze hagati ya saa moya na saa 12 za nijoro muri utwo turere twa Mubende na Kasanda. Mubende na Kasanda na ahantu hacukurwa zahabu, kandi hari abakozi benshi baturuka mu bihugu by'ibituranyi na Uganda bakora muri ibyo birombe. Gusa ibirombe byo byemerewe gukomeza gukora, ariko abakozi bose bategetswe kutavaho bakorera kumara igihe cy'iminsi 21 kandi bagakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Ebola. Nk'uko byatangajwe na perezida, nta murwayi wa Ebola wari waboneka mu murwa mukuru Kampala, ariko kubera ari ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane, abatuye muri Kampala basabwe kwirinda cyane bakurikiza amabwiriza akomeye nko kwirinda ahantu hahurirwa n'abantu benshi, kuramukanya kandi bagakaraba intoki buri gihe. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuva mu kwezi gushize ubwo ubwoko bwa Ebola bwitwa Ebola Sudani yadutse mu gihugu, abantu 58 nibo bamaze kwandura, muri bo 19 icyorezo akaba kimaze kubahitana, mu gihe 20 bavuwe bagakira. Minisiteri ivuga kandi ko Ebola ari indwara yandura cyane ikwirakwira bitewe no guhura n'umuntu wayanduye cyangwa se wishwe n'indwara, kandi no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri iwanduye. Ni indwara yica vuba cyane cyane iyo umuntu wanduye atinze kubona ubuvuzi. Muri iki cyumweru, inama y'inzobere mu by'ubuzima ziturutse ku mugabane wa Afurika zateraniye Kampala kugira ngo zitegure uburyo bwo gukorera hamwe kugira ngo iki cyorezo gitambuka mu bihugu by'ibituranyi. Uganda imaze kwibasirwa n'ibyorezo bya Ebola inshuro zitandukanye, ariko iki cyorezo cyahitanye ibihumbi by'abantu mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kuva indwara ya Ebola yagaragara mu karere ka Mubende, u Rwanda rwahise rufata ingamba zo kuyikumira. Abantu bose binjira mu gihugu banyuze ku mipaka ya Gatuna na Kagitumba bapimwa ubushyuhe kandi nta ubakozeho. Minisiteri y'ubuzima ikomeje gusaba buri wese gukurikiza ingamba zashyizweho zo kwirinda Ebola. Kuri wa mbere, ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal hakozwe umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yabigeze mu Rwanda. Menelas Ngeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola yasobanuye ibyakozwe.
Nkuko mwabibonye muri COVID, icyorezo ntago ari iby'abaganga gusa, nkuko nabivugaga ni icyorezo, ni ikibazo kirerwa n'inzego nyinshi. Iyo twebwe rero nk'abari muri tekinike tugezeho badusaba igihugu kigadesida ati mukore ibi, amashuri ntibige cyangwa se abagenda ntibagende, turabyimplementinga. Ariko turabitegereza ko nabo bafite byinshi bagenderaho bajya gufata ibyemezo nk'ibyo ngibyo bisa nkaho bikomeye, ariko iyo ari ngombwa birafatwa.
Hanyuma abantu baza murabashyira mu kato, ariko ashobora kuba ataragaragaza ibimenyetso. Iyo umurekuye akazagaragaza ibimenyetso, cyangwa abantu bose murabashyira mu kato cyangwa se mushyira mu kato umuntu ufite ibimenyetso, bigenda bite?
Oh, hari buryo bubiri. Hari icyo bita isolation site. Isolation ni umuntu ufite ibimenyetso wanavuye hahandi uramukurikirana ya minsi yose. Nutabifite uramwigengesera, ngira ngo urabizi ko hagati y'iminsi ibiri kugeza kuri 21 ibimenyetso bishobora kuza igice cyacyo cyose bishobora kuza ku munsi wa 20 cyangwa se bikaza ku munsi wa nyuma. So aho ari hose rero arakurikiranwa umunsi ku munsi, nawe arigishwa, sibyo? Nawe arigishwa kugira ngo mwabonye ibimenyetso bishobora kuba ari ibimenyetso umuntu yakwita ibindi, ndumva ari nka malaria, still ni ibimenyetso. Akiyumva niyo twe interacting nabo ngabo muri community, muri izo isolation cyangwa se quarantine aho bari, ibyo nicyo tuba tubashakishamo kugeza ya minsi. Ya misi irangiye.
Ya gasubimenyetso yaza tabifite bose agomba kubara umunsi 21.
Iyo minsi 21 turigengesera. Turabigengesera tukabakurikirana umunsi ku munsi. Kubera ko umurwayi ashobora kuza akabonekera habonetse hose, bisaba ko ibitaro byitegura nk'uko mwabonye ha ku bitaro bya Faisal no mu bindi bitaro biri gukora Madrid. Agomba kuba afite igisubizo kiri interne ati nimbona uhura na kriteri nahawe ndamushyira hehe. Iyo tuyita holding area. Muri holding area rero nk'uko mwabibonye umuntu ashobora kuza arwaye akeneye ko aba hold akavanwa mu bandi ariko anahabwa ubuvuzi, kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima. Ufite umuriro, ufite ukeneye serumu, ko abantu habayebora baruka cyane, baruka cyane bakagira n'impiswi kuburyo ahita azahara. So bisaba kwihutisha kumushyiramo serumu kamugira. Noneho nyuma ya holding ubujyana muri treatment center kuko ashobora kurwara igihe kirekire. Ngira ngo treatment center kugeza ubu dufite aho tuzabavurira ni kuri ya bitaro bya Inyamata. Nobara hospital y'undi y'ibyorezo akaba yajyanwaho yarwara icyumweru, yarwara ibyumweru bibiri, yarwara ukwezi, akahaguma akitwaho akitabwaho mu buzima bwa buri munsi kugeza akize. Bari babaye benshi treatment center yabimwe yabibyiri, ngira ngo no muri COVID mwarabibonye treatment center ntabwo avuga ngo umubare uri uri fix, ni ikintu umubare uri elastic bitewe n'abarwayi ufite uko bangana ugomba kuvura. Niba bakeya Inyamata izaba handlinga, niba baba benshi dushobora kuzagira izirenze, ariko dukora imyitozo tukanigisha kugira ngo babe bakeya bishoboka cyangwa se babe nta nabo.
Mendelas Nkeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola asubiza abanyamakuru barimo n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Kuri wa mbere urukiko rwisumbuye rwa Huye ruri mu majyepfo y'u Rwanda rwatangiye kumvira mu muhezo abatanga ubuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi ibyaha bya genocide ndibasiye inyoko muntu. Abari kumushinjiriza mu muhezo ni abatanga buhamya batatu, abani nabo bamushinjirije mu ruhame mu gihe yari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yo kumuhereza mu Rwanda. Iyi ni ingingo itavugwaho rumwe kuko uruhande rw'uregwa rwabanje kuyirwanya rwavugaga ko umuhezo atari ngombwa kuko bitumvikana uburyo mu mahanga bashinjirije Munyenyezi mu ruhame bagira mu Rwanda bagasaba umuhezo, kandi bavuga ko igihugu gitekanye. Kugeza ubu tubagezaho aya makuru kuri Radio Ijwi ry'Amerika biragoye ko twamenya ibiri kuvugirwa muri uwo muhezo, kandi amategeko ntiyemera kubijya ahagaragara. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyarwanda kazi uvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi, n'umukazana wa Poli na Nyiramasuhuko ari minisitiri w'umuryango muri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari, nawe yakatiwe gufungwa imyaka 25 ku byaha bya genocide. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi, ni nyuma yaho gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose bikekwa ko yabikore mu mujyi wa Butare, ariko we arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasuhuko.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi ishyirahamwe ry'ibinyobwa Brarudi ryongereye guhera kuri wa mbere ibiciro ku binyobwa binyuranye ibisindisha n'ibidasindisha kuva ku mafaranga 200 kugera kuri 600 bitewe n'ibinyobwa. Ku murongo wa telefone Kigali mu Rwanda dukunda nyamakuru Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana. Desire Hatungimana wiriweho.
Mwiriwe Veniste.
None ishyirahamwe Brarudi risobanura gute iyongera ry'ibyo biciro?
Ishyirahamwe Brarudi rimenyesha abarundi basanzwe bihereza ibyo binyobwa bihingura byaba ibirimwo umwambiro canke ibitagira umwambiro yuko ryadugije ibiciro kubera ku kuisoko mpuza makungu haba kura ibikoresho bakoresha nabo nyene ibiciro vyaduze bakabona ko utabandanya bakora bahomba arico gituma bafashe iyo ngingo yo kuduza ibiciro ariko inama shikiranganje yo mu kwezi kw'icenda yari yamenyesha iyo shira hamwe yuko gihora natenyenya ntiriduze ibiciro babanze barabe yuko ivyo bakora bishobora gushikira abanyagihugu kuko bavuga yuko naho bakora ivyo bakora itaza ngo biboneke leta ikabasaba yuko rero bokora boduze ibiciro ari uko bamaze kuronka ibikoresho bituma yuko bashikana ivyo binyobwa aho abarundi bose baherereye
none abo banyagihugu banywa ivyo binyobwa babyakiriye bate
abanyagihugu rero bo mu Burundi bihereza ivyo binyobwa bamenyesha yuko iryo shira hamwe Brarudi yarengeje urugero mu kuduza ibyo binyobwa kuva ku mafaranga 200 gushika ku 600 bakamenyesha ko ari amafaranga menshi cyane mu gihugu muri kino gihe kirangwa mu bukene bakamenyesha yuko ivyo bakora babikoze batisunze ubushobozi bw'abasanzwe ari abakiriya babo no mwishyira hamwe y'u Burundi ry'abaguzi Association Burundaise des Consommateurs ABUCO bamenyesha yuko ivyo Brarudi yakoze bidakorwa kuko batisunze ivyo inama shikiranganje ari yabasavye mbere Pierre Ndouaye arongoye ABUCO agasaba leta y'u Burundi guhagarika vuba na bwango iryo ngingo ya Brarudi kugira abarundi bashobore kubandanya bihereza ivyo binyobwa batavunitse
ndizina Hakingimana dufate urugero rwa biyeri ya Amusteri ni inzoga yoherezwa no mu bihugu byo hanze nkaho mu Rwanda abanywa Amusteri niba yongereye mu Burundi no mu Rwanda bazongera ibiciro ahoho bazabyemera bazabyihanganira aho byakiriwe bite
kuva rero Veniste Burundi n'u Rwanda habaye ibibazo bya politike ndibe zikugagwa naho ziherutse gufungurwa nta nzoga z'u Burundi ziza mu Rwanda nico gituma rero tutovuga ati mu Rwanda ho bazakira gute kuko kuva icyo gihe imigendane itifashe neza nta kinyobwa na kimwe cy'u Burundi cyangwa kidandazwa kiva mu Burundi cinjira mu Rwanda mbere kuva naho buguru imipaka n'ibidandazwa ntibiremererwa kugira byinjire mu Rwanda
ubwo abakunda Kamusteri bazaha babihanganye Desire Hatungimana ndagushimiye cyane kandi ukomeze ukurikirane iyo nkuru uze kugeza kubumva ijwi rya Amerika
murakoze cyane Veniste akazi keza
mu mikino ikipe ya Flambeau du Centre yari hagarariye u Burundi mu mikino ya Afrika makipe yatwaye igikombe iwabo umupira w'amaguru yaraye isezerewe na Zamalek yo mu Misiri naho muri basketball umukino wa nyuma mu gikombe kitiriwe incungu z'u Burundi uzahuza Dinamo n'Urunani inkuru ya Diziratungimana
mugoro kino rwa nyuma mu gikombe kitiriwe incungu z'u Burundi genekezo rya 21 za kuno kwezi hazo chuwambaye hagati y'Urunani na Dinamo imigisanzwe ikebana cyane ni kuri uwo munsi abarundi bazaba baramutse bibuka imyaka 29 iheze president Melchior Ndada yagandaguwe Aaron Kagabo amenyereza umugwi Urunani witeguriye kuzokina inkino z'amajonjora yo kurondera imigwi izokina inkino za Basketball Africa League BAL amenyesha ko iryo higanwa ryaje hageze
o ikinini nuko bakenye bamenye icyo bategeza gukora yuko ama match ngaya tutwaye igikombe biduha icyizere cyinshi mu mukwi hagati ikimenya mwe nuko izi aya makosa mashasha atuma ama score agenda hejuru mugayi ngikora na bakinyi barabimenya kugira ngo bashobore kubifatirako ibaza yuko tubandanyeze n'imenyerezo tugakosora cyane cyane muri defense gato byo tuma twinjiza vinshi bakatwinjiza bike
umupira w'amaguru naho umugwi wa Flambeau du Centre waraye usezerewe mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo uwo mugwi wo mu ntara ya Gitega wakiniye inkino zose ku kibuga cya Zamalek muri Misiri kubera Burundi butagira ikibuga cyemewe n'amategeko ngo cyakire inkino mpuzamakungu mu rukino rwa kabiri Flambeau du Centre yatsinzwe itsindo 5-1 mu rwa mbere naho yari yatsinzwe 1-0 umugwi wa Zamalek ni uzobandanya mu matsinda y'imigwi yabaye ya mbere iwabo nayo Flambeau du Centre izobandaniriza mu nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo Coupe de la Confédération mu ihiganwa naho ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku ndwigiri ya 10 Rukinzo yatsinze Bujumbura City ibitsindo 2-1 ni navyo kandi Atletico New Oil yatsinze Magara Young Boys Top Junior yatsinze Olympic Star igitsindo 1-0 no mu rukino rwari rwitezwe cyane hagati ya Bumamuru na Message Ngozi niko byagenze ku ntsinzi ya Bumamuru Vitaro nayo ikaba yatsindiye Kanza United ku gihugu cyayo ibitsindo 2-1 naho mugwi wa Aigle Noir rukino rwayo na Flambeau du Centre utabaye kuko mugwi gitega wari mu rugendo Uwamugui uwa munhara ya Makamba ni uwa ulimukiwanza chambere vijifata kiwanza na manota mirongibiri ugakulikigwa na Vitaro ifisa manota chumini chenda nuru kinorumegu chirarane. Mukiwanza chaka tatu halimusonga Tigitega na manota chumini munani Rukinzo ya kane ifisa nawe nye na manota chumini munani na yomu mamuru ilimukiwanza chaka tano manota chumini atanu ningeno zitatuzi virarane. Imigwi ili mubiwanza bitatu vya nyuma ni Atletico ni Oil ya chumina kane na manota munani Tigre Noir ya chumina gata na manota atanu na yo Magara Young Boys ikaba aliyo ili mukiwanza cha nyuma na manota atanu. Muri handbar naho munkino zo gusubiriza mu higanwa y'Ubujumbura Golden Team yatsinze Galaxy itsinda 57 kuri 27 Rukinzo itsinda Eagles itsinda 44 kuri 23 nayo umugwi w'igisirikare Muzinga watsinze Brothers Team ku bitsinda 34 kuri 24 igice ca mbere ciganwa kikaba cari carangiye umugwi wa Brothers Team uri mu kibanza ca mbere. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakanyushijeho kizabera mu Rwanda mwaka 2024 nine inkuru irambuye Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira amaguru mu mpera z'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 23 yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Mali. Abakinnyi b'umutoza Yves Rwasamanzi bacumbitse muri hoteli yitwa Mater Boni Consili mu mujyi wa Butare. Muri uyu mujyi ni naho hazabera umukino w'u Rwanda na Mali uteganyijwe kuri uwa gatandatu kuri Stade Huye. Ni umukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugendo rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Maroc mu gikombe cya Afrika mwaka utaha. Mbere yo kugera kuri intera ya kabiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabanje gusezerera ikipe y'igihugu ya Libya. Cyari umupira amaguru aho mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda harangiye inama yari igamije gutegura igikombe cy'isi cy'abakinnyi bakanyujijeho. Iyi nama yari yo kungurana ibitekerezo ku migendekere y'irushanwa rizabera mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Mu bitabiriye iyi nama harimo umufaransa Lilian Thuram, abanyakameruni Patrick Mbomana Roger Mira, umunyagana Anthony Bafowe, umunyasenegali Kalilu Fadiga ndetse n'umunyarwanda Jimmy Gatete. Nitwasoza amakuru arebana n'umupira amaguru tutahuze kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ahateganyijwe umukino w'ikirarane uyu munsi ku wa mbere. Uyu mukino urahuza ikipe ya APR FC na Police FC ku stade ya Kigali Nyamirambo. APR FC iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 9 mu mikino 4, naho Police FC ikaba ku mwanya wa 14 n'amanota 3 mu mikino 4, ikagira umwenda w'ibitego 3. Kugeza ubu ikipe iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ni Lyon Sport ifite amanota 12 kuri 12, naho ku mwanya wa 16 ano wa nyuma hari ikipe ya Marine FC ifite inota 1 kuri 15 n'umwenda w'ibitego 6. Tunyarukiye mu kino ino cya basketball, irushanwa ritegurwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya United General Basketball Club riri hafi gutangira. Iri rushanwa rigamije guha agaciro abantu bitangiye ikipe ya UGB. Rizatangira kuri wa gatanu ku itariki ya 21 ku kwezi kwa 10, rikazasozwa ku cyumweru tariki ya 30. Umwe mu bayobozi b'ikipe Jean-Luc Cyusa aradusobanura muri make uko irushanwa riteye n'umwihariko rizaba rifite.
Mu bahungu bakina mu cyiciro cya mbere, mu bakobwa cyangwa mu cyiciro cya mbere, ndetse no mu rubyiruko bafite munsi y'imyaka 18 hamwe n'abavetera. Abavetera no kuvuga ngo abahoze bakina ariko batagikina muri shampiyona, nabo twabahaye urubuga kugira ngo bazakine. Iri rushanwa rero rikaba rifite umwihariko, rikaba tuzatumiramo amakipe yo mu karere mu bahungu ndetse no mu bakobwa. Mu myaka yashize irushanwa ryari mu makipe yo mu Rwanda gusa, ariko uyu mwaka twaryize international.
Mu bantu bazazirikanwa muri irushanwa rya basketball ririmo gutegurwa n'ikipe ya UGB harimo abanyakwigendera Aimable Championnat na Jean Claude Nizeyimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ahano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kukabagezaho. Mbashimire mwese kwa mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi uboneye ishyano mu ishyamba ahanuza inkima, bisobanuye ko umuntu agomba kwishimira ibyo afite hafi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Babyeyi babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho, muraho, murakoma, muraho aho muri hose, muze kumva amakuru kuri radiyo ya Jube. Ijwi rya Amerika
kunga wishe kwa mudende kwa mudelezi Naka chari chari kashiranga wokama zimaka no kulimbura Nigeruti zimba mchirago nivu zika mashuri maza mchunga ngezo wa mchumina kakene kwa hundu muka woye Sasa turabaziri